Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Burundi mu Burundi mu rwego rw'igihujejwe gutunganya amatora usaba abakorera mu gisata cy'utunganye kunonosora amategeko agenga amatora no kuzokurikirana hafi ibyaha byo matora y'umuyobe na mirongo ibiri.
Twatunganije uruganda rw'inzego nkuru nkuru z'ubutungane kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro ku byerekeye amategeko agenga amatora mu gihugu cyacu. Ibyo bikaba byabaye ngombwa kugira ngo ayo mategeko amenyekane neza.
Uyo ni Pierre Claver Kazihise, umukuru mu rwego rw'igihugu gutunganya amatora. Inkuru cyo kimwe n'inkuru zerekeye ibirego Leta y'u Burundi yagiriza Leta y'u Rwanda, hamwe n'icyo Leta y'u Rwanda ivuga ko, hamwe n'inkuru yerekeye ukuntu abanyamurenge bahungira mu gisagara cya Bukavu babayeho, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mukanya mugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ariko reka tubanzirize ku nkuru idushikiriye mukanya. Umukuru w'igisirikare cy'igihugu cy'Ubufaransa yabishuje amakuru yatangajwe n'umurwi witwaje ibigwanisho ukorana n'umurwi w'intagondwa za kiisilamu mu gihugu cya Mali, ivuga ko indege za kajugujugu z'Ubufaransa zasikanye ziri mu kirere, abasirikare 13 bakasiga ubuzima zarashwe n'uyu murwi. General François Lecointre uyu munsi kwa gatanu yabwiye radio y'Abafaransa RFI ko atabisasu byigeze biraswa kuri izo kajugujugu. Umurwi w'intagondwa za kiisilamu mu ntara ya Sahel wari watangaje ko ari wo wakoroye izo ndege, ariko nta vyemezo wigeze werekana. Lecointre yavuze ko igikorwa cyo gukorera hamwe kw'abasirikare b'Ubufaransa kitagenze neza igihe abasirikare b'Ubufaransa bariko barakora ibitero kuri uyu murwi, aricyo catumye izo kajugujugu zisekanira mu kirere ku munsi wa mbere mu ijoro mu gihugu ca Mali. Yavuze kandi ku ivyuma vyo muri izo kajugujugu bifata amajwi bizoshobora gutanga amakuru y'imvaho, ngo kuko imiryango y'abo basirikare baguye muri izo kajugujugu bakwiye kumenya ukuri. Ico gitigiri cabo basirikare baguye muri izo ndege nico gitigiri ca mbere kinini gisirikare c'Ubufaransa gitakaje mu kiringo kirenga imyaka 40. Ayandi makuru avugwa hirya no hino tuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Urakoze Frederick. Tuyahere kuyavugwa kuri Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaragendeye ejo ku munsi wa kane abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan. Urugendo atashimye ko ruja ahabona ni mu gihe ejo ku munsi wa kane nyene Abanyamerika bahimbaza umunsi mukuru wo gushima bita Thanksgiving. Perezida Trump yarahaboneye akaryo ko gutangaza ko Leta yiwe igiye gusubira mu biganiro vy'amahoro n'abatalibani, kandi ko uwo muhari w'abarwanyi wemeye guhagarika ibirwanisho n'intambara. Aya makuru atangajwe haheze hafi amezi atatu Trump ahagaritse giturumbuka ibiganiro byari bimaze umwaka wose izo mpande zibiri zija zegereje gutera igikumu ku masezerano agamije guhagarika intambara ndende Amerika imaze mu gihe kirekire muri Afghanistan. Ntacyo ariko abatalibani barashikiriza kuri iryo tangazo rya Perezida Trump. Abategetsi bashasha muri Sudani bategetse jo ku munsi wa kane k'umugambwe wa Omar al-Bashir uhanagurwa kandi n'amatungo yawo yose agafatwa. Ibyo byari byasabwe n'abagiye mu myerekano yaruhiye kumukura ku butegetsi. Perezida Bashir hamwe n'umugambwe wiwe w'abayisilamiste National Congress Party NCP mu mfunyafunyo watwaye Sudani kuva mu kwezi kwa gatandatu itariki 30 umwaka w'igihumbi kimwe 1989. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok yavuze ko iyo ngingo atari ukwihora abahoze bayoboye icyo gihugu, ariko ari gusubiza ubutunzi abanyagihugu banyazwe. Perezida Bashir ari mu ibohero ku murwa mukuru Khartoum yagirijwe kurya ruswa n'abandi bategetsi bari muri Leta yiwe hamwe n'abakuru b'uwo mugambwe nabo nyene bakaba bafunzwe. Leta ya Bolivia yarashikirije ejo kuwa kane ku gihugu cya Mexique kizohura n'ibibazo bikomeye mu gihe ambasade yacyo yo kwanka gutanga abahoze muri Leta bahungiye muri ambasade kandi bafise umutahe wo kubahagarika. abategetsi barenga 200 bahoze muri leta y'uwahoze ari president w'ico gihugu Evo Morales bahungiye muri ambasade ya Mexique iri ku murwa mukuru La Paz. Imigenderanire hagati ya Bolivia na Mexique yatanguye gutosekara kuvaho Morales ahungiye muri uku kwezi kw'icumi na kumwe itariki ya cumi inyuma y'imyerekano y'abanyagihugu biyamirije ivyavuye mu matora yo mu kwezi kw'icumi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abacijwe umutekano muri Iraq ejo ku munsi wa kane barakoresheje amasasu yica mu gushwiragiza abari mu myerekano bica abantu bashika 40. Ni igitigiri cya mbere kinini cy'abafuye ku munsi umwe gusa kuva iyo myerekano itanguye mu kwezi guheze, nk'uko abategetsi mu bajejwe umutekano hamwe n'abajejwe amagara y'abantu babishikirije. Abashika 25 biciwe mu gisagara cyo mu manuko cya Nasiriya cyonyine ejo ku munsi wa kane, aho abajejwe umutekano bariko baragerageza kuziburura amabarabara hamwe n'ibiraro bija muri icyo gisagara byari byazibiwe n'abari mu myerekano. Ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International ryari yamirije ubwo bwicanyi ribwita ubwogero bw'amaraso.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ibitigiri vy'abahitanywe na nyamugigima muri Albania ejo kuwa kane vyari vyaduze bishika ku bantu 41, n'inyuma yaho hatorewe ibindi biziga 9 mu bibomoke vy'amazu. Iyo nyamugigima ikomeye yabaye ku munsi wa kabiri yaheruka muri ico gihugu haraheze imyaka irenga 30. Umushikiranganji wa mbere wa Albania Edi Rama yatumye ko inama ya leta yihute ejo kuwa kane nyene asaba ko abarukutse baba barahabwa indaro mu mahoteli. Ejo ku munsi wa kane niho Albania nyene yibuka imyaka 100 ironse intahe yo kwikukira.
Urakoze Aloise ku makuru heje kuzushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu y'email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.akaburungu radio yacu VOA akabungu com
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Makuru tuyatanguriye ku nkuru ku Burundi ivuga ko inyuma ibitero byakozwe ku basirikare b'u Burundi mu ishamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi intara cy'ibitoki muri aruko ushira urengero bw'u Burundi mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishira ya 17 uku kwezi. Leta y'u Burundi ibicishije ko umuvugizi wayo Prosper Ntahorwamiye uno mu ejo ku munsi wa kane yarasohoye itangazo yagiriza u Rwanda agasotoro. Ibiri muri iryo tangazo tubishikirizwa na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mu rwandiko rwashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, Ambassadeur Ezekiel Nibigira, aravuga ko Leta y'u Burundi ibabajwe nuko yitabaje imiryango yo mu karere ariko impuruza yayo ntiyumvikane. Ati rero nyuma y'igitero cyagabwe muri komine ya Mabayi mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira ya 17, igitero avuga ko cyangije byinshi kandi kikagwamo benshi, Leta y'u Burundi yafashe imyanzuro ikurikira kubiye mu ngingo 5. Iya mbere nuko u Burundi bwongeye kwiyemeza kubahiriza amasezerano ku mutekano no kwiterambere mu karere k'ibiyaga bigari n'umugereka protokole wayo werekeye kudatera kimwe mu bihugu no gutabarana, kandi u Burundi bwiyemeje gukomeza gukurikiza andi masezerano yose mpuzamahanga afasha ibihugu kubana neza nta bushotoranyi. Ingingo ya kabiri iravuga ko Leta y'u Burundi yamaganye ibi korwa ivuga ko bigayitse bya Leta y'u Rwanda byo kwigabaho ibitero. Ingingo ya gatatu ni nayo ikomeye iravuga ko u Burundi butaza bazatega amatwi abashaka kubusomborotsa ariko ko butazihanganira ababutera kariya kageni bukazafata ingamba zikwiye. Naho mu ngingo ya kane leta y'u Burundi yongeye gusaba umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bw'Afurika ICGLR ndetse n'umuryango w'uburasirazuba bw'Afurika kurangiza inshingano zabo cyane cyane izo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga nayo mu karere arebana n'ubutabera, amahoro, kurengera igihugu n'umutekano. Mu ngingo ya gatanu leta y'u Burundi irasaba iyo miryango yose mpuzamahanga ndetse n'iyo mu karere kudakomeza kurebera maze ikamagana ibikorwa by'u Rwanda ivuga ko bigamije guhungabanya u Burundi. Ministre Ezekiel Nirigira arangiza urwandiko rwe aburira umuryango mpuzamahanga ko niba nta gikozwe ibikorwa n'u Rwanda bitabangamiye gusa amahoro n'umutekano u Burundi kwa ahubwo bizahungabanya akarere kose k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko nta nyungu rufite mu kwivanga mu bibazo by'u Burundi ndetse n'icyo gitero kitirirwa u Rwanda hari umutwe witwaje intwaro w'u Burundi wavuze ko wakigabye, ariko kubera ko uru rwandiko rushize ikibazo ku yindi ntera twagerageje gushaka leta y'u Rwanda kugira ngo tuyibaze icyo ibitekerezaho. Ntiturabishobora ariko turakomeza gushaka umuvugizi wayo.
Ariko nkuko Venusta bitubwiye uyu muvugizi yarashoboye kuboneka nyuma yaho rero leta y'u Burundi itangarije ku mugaragaro ibirego yagiza u Rwanda. Leta y'u Rwanda yagize ici bivuga ko mu kiganiro Ministre Olivier Nduhungirehe yahaye umunyeshamakuru rero Venusta Shimimana.
Urwandiko twarubonye mu binyamakuru kandi ntabwo rwadutangaje kubera ko atari ibintu bishya. Muri urubuka ko mu mwaka wa 2015 u Burundi bwashinje u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu bidahuye n'ukuri, ndetse n'umwaka ushize hari inyandiko z'umukuru w'igihugu zagiye zishyirwa mu binyamakuru zivuga ko u Rwanda rutarikira ahubwo a partner state ahubwo ari an enemy state. Irango ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko mbere na mbere icyo navuga ni uko kushyira mu majwi y'igihugu kuriya kandi nta n'ibimenyetso ufite ni ibintu rwose bitangaje. Ikindi kandi kuba bavuga ibitero birango bagombye kubanza kwibuka ahubwo ibitero byagiye bihera ku butaka bw'u Burundi bigakorerwa u Rwanda by'umutwe wiswe FLN. Ibyo bitero byaturukaga ku butaka bw'u Burundi. Niba rero abarundi bashishikajwe n'ubusugire bw'igihugu birango bagomba kuba barahereye aho ngaho babyamagana aho kugira ngo bashinje u Rwanda ibinyoma nta n'ikimenyetso na kimwe bafite.
Ariko se ko u Burundi buvuga yuko nubwo bwose budashaka kugwa mu byo bisa gasomborotso ariko buravuga ko ngo butazihanganira ababutera kariya kageni bukavuga ko buzafata ingamba zikwiye, ntago mubona ko ibintu bigenda birushaho gufata intera ikomeye hagati y'ibihugu byanyu byombi?
Ibyo ni iby'u Burundi nyine, ku Burundi buvuga ko utazihanganira abarutera. Ibyo ni iby'u Burundi n'igihugu cyose cyavuga. Ngira ngo ibyo ntago bitureba kuko nta gitero u Rwanda rwigeze rugaba ku Burundi.
Ariko se mwebwe ku ruhande rwanyu murinze gute ubusugire bw'u Rwanda n'umutekano w'abanyarwanda?
Turaburinze. Hari imitwe y'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka karere cyane cyane burasirazuba bwa Kongo ishyigikiwe na Repubulika y'u Rwanda ndetse ikaba ishyigikiwe na Repubulika y'u Burundi nk'uko byagaragajwe na raporo zitandukanye harimo na raporo y'akanama k'impuguke ku muryango w'abibumbye aho bavuze ko abagize iyi mitwe bamwe bashakwa mu Burundi kugira ngo boherezwe iburasirazuba bwa Kongo. Rero u Rwanda rukaba rurinze imipaka, rukaba rurinze umutekano w'igihugu kuko bigaragara ko hari abatagwifurize neza muri aka karere.
Ariko se ku Burundi bwitabaje umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo muri ako karere, mwebwe nk'igihugu cy'u Rwanda iyo miryango kandi mukaba muyihuriyemo, kubera iki mutareba ukuntu mwahura noneho ngo ikibazo mu gicoce mu kibonere igisubizo kizakomeza gitutumbe?
Mbere na mbere ntabwo ari ubwa mbere abarundi bitabaje imiryango mpuzamahanga kandi babyigarigira nkana nta n'ikimenyetso na kimwe bafite. Twebwe rero kwavuze kuva bigitangira yuko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo hagati y'abarundi ko bagomba kugikemura hagati yabo ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukabigiramo uruhare nk'uko ufite inshingano hari umuhuza washyizweho kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Rero bikaba bibabaje kubona Repubulika y'u Burundi ishaka kutujyana muri icyo kibazo kuva kera, twebwe rero ni ibintu twirinze kuva kera. Twiteguye rwose kubana n'u Burundi, Burundi niburamuka bukemuye ibibazo byarwo cyane cyane bugahagarika ubufasha butanga kuri imitwe y'iterabwoba ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda.
Ministre Olivier Nduhungirehe, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye.
Turagushimiye nawe Venuste. Mu Burundi kandi umurwi ukurikiranira hafi y'amatora usaba bakorera mu gisata cy'ubutungane kuzokurikiranira hafi ibyaha byo mu matora ya 2022 no guhana abazoba babikoze. Mukuru uyo murugwi yabishikirije kuno wa kane mu ruganda uyo murugwi watunganije kuri aba bakorera mu gisata cy'ubutungane. Inkuru Ijwi ry'Amerika yaronse bifashijwemo n'abakunzi baryo tushikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu ntumbero yo kwitegurira amatora meza y'umwaka w'2022 urongoye umugwi Seni ashikiza ko uno mugwi wateguye amanama kubegwa bose n'amatora. Petero Karaveri Kazihise avuga igituma kuno wa kane hatunganijwe uruganda kubacamanza.
Twatunganije uruganda rw'inzego nkuru nkuru z'ubutungane kugira ngo dushobore guhanahana ivyumviro kubyerekeye amategeko agenga amatora mu gihugu cacu. Ivyo bikaba byabaye ngombwa kugira ngo ayo mategeko amenyekane neza, kandi hariho n'izindi ngana zo tunganya hagati mu gihugu kugira abegwa bose n'amatora harimwo nabajejwe ubutungane babimenye. Murazi mu matora bwa mbere ho hari amategeko atezo gukurikizwa, mugabo kandi harabaho n'amakosa ashobora kuba. Ivyo rero izungana zitegurwa kugira ngo bose abo vyega babimenye, kandi n'ivyo vy'amakosa babimenye kugira ngo igihe kigeze amatora ageze maze baze bakurikirana ayo matora kugira ngo amatora agende neza.
Abacamanza bakuru bakuru nibo bitavye urwo ruganda bakengurutse ko bahawe izo nyigisho, ariko bagasaba ko zohabwa n'abandi bacamanza bato bato mu ntumbero yo gutahura ibyo bahamagariwe gukora.
Nagira nsabe yuko izi nyigisho cyane cyane des infractions electorales uretse yuko abari ngaha le president des tribunaux de grande instance, des cours d'appel, des procureurs généraux, des cours d'appel nana, des procureurs de la République bari ngaha uretse yuko twobasaba ko bazoze sanikaniriza aho bakorana. Mugabo nibaza yuko vyoba vyiza ngo nibo yaseni hatunganijwe des ateliers au chef de province, de toutes les provinces, kugira ngo abacamanza bazihabwe.
Ku ruhande rw'umugwi Seni bakira neza ibisabwa n'abo bacamanza. Komiseri ya Sainte Niyonzima, umwe mu bakomiseri b'uwo mugwi, asaba abahawe icigwa kuba barahimiriza abo bakorana. Aho ni mu kurindira ko umugwi Seni wishikira mu gihugu hagati.
Icyo nanjye nagira ndabasabe nuko abari ngaha aho baje bava bagerageza kwigisha abo bakorana aho nyene baje bava aho nyene hama kubijanye n'amatribunaux de residence atababaserukiye tuzotunganya izindi nyigisho mu materie regionaux, kandi ni vuba aho tuzotumira abakuru b'amasentare y'intango n'aba OPG bo ku makomune hamwe n'ujya rongoye igipolisi muri komune azoba ari hari. Abazoba basigaye bataserukiwe ngaha bazoba bari mwizo zo mu materie regionaux.
Abacamanza bashima ivyavuguye mu ruganda rw'umunsi ujejwe amatora mu Burundi, bavuga ko bafise ingorane yo gushira mu ngiro amategeko mpanavyaha vyo mu matora. Akaruro gatangwa na Isaac Kubwayo wo muri parke nkuru y'igihugu.
Imbere y'ijurisdiction nta kibazo kirekiteye uraho bijanye na imunite n'iyo ngo n'ubwo hari kibazo kuko imunite iragoye igera turavye inzego ziyijamo byo mu bitangira ku muco uyu heko. Nzi ko muri kanse hariho aho byigeze gushika umupolisi n'umushinga mateka bahurira mu cyaha kimwe, ubwo umupolisi arasigara ku mushinga mateka biragora.
Mu mugwi Seni bagasaba abacamanza kwitura inzego aba bafise ubudahangarwa baba bakoreramwo kugira bagire icyo babafashije imbere y'uko ubutungane bukora. Ya Sainte Niyonzima n'umwe mu bakomiseri mu mugwi ujejwe amatora mu Burundi.
Imunite yabivuze ko bigora n'ubwo kose byihayizi mugabo mushamugerageza mu byamanya nyene mukabanza gusaba iyo uwo muntu akorera bamukure ko imunite. Murabizi ari umudepite cyangwa umusenateri iyo mubisabira ari uwo muri Seni ho nizo bagora twemuza hajya biro turindwi bane bashobora kutemeza aho bigenda biheze.
Umukuru mu gwi Seni afise icyo asaba abo bacamanza bakuru bakuru. mugihe hari abari mu migambwe kazise Petero Karaveri abasaba kuzokora ivyo basabwa ataho begamiye
kwabahamagaye nk'abajeje gutungane tukaba twibaza yuko ari abantu bazi kwigengesera kugira ngo koko bakore umurimo wabo bakore ibanga ryabo uko bitegerezwa nuko rero hatuje tutabyeshe amategeko bakayamenya nabo nyene kugira ngo nabo nyene kumbure ntibaze bayarenge gihe nabo bafise kumbure ibindi bariko baraharanira
umukuru w'umugwiseni akavuga ko mu ntango z'umwakuza w'2020 umugwarongoye uzotunganya ihimirizwa ku banyagihugu muri rusangi kubijanye n'amategeko mpanavyaha y'imbere mu matora n'inyuma yayo kazi hisa kamenyesha ko umugwarongoye uzobicisha mu binyamakuru mu maradiyo hamwe n'imbonesha kure
urakoze Desire ihuriro ry'ugaruka rw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu yepfo riratabariza bavanywe mu byabo n'intambara zo mu misozi miremire ya Minembwe n'inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Theo Mistocle Mutijima
twatumye abantu bacu ba dynamique de jeunes bo mu murenge baje kwirandira konti na situation mu Minembwe pour être sincère nuko buri menage byibura ifite 5 familles d'accueil
Uwone biganiro Emile uyobora ihuriro dynamique des jeunes banyamurenge ubumwe ihuza urubyiruko rw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu yepfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa Bukavu aragaruka ku ngorana bavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya Minembwe bakomeje guhura nazo ariko kandi zidasiga nabo mu miryango yabakiriye
kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi bafite ibibazo by'imirire bafite ibibazo by'imyambaro kuko bata ibintu byose n'abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye kuko ibintu byabo byose byaranyazwe n'abantu bari mu bibazo biteye ubwoba
mu gushakisha ko bagera aho babona umutekano n'ituze hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya Kivu yepfo Bukavu ahi Bukavu iyo bahageze bakirwa n'abandi banyamurenge basanzwe batuye ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga 10 bakaba babana mu nzu imwe mu gushaka kureba uko icyo kibazo giteye ijwi rya Amerika yasuye imwe muri iyo miryango mwageze hano ryari
tugize hano nk'amayo nkabiri ibyumweru bibiri aho twari turi twaratewe duterwa na bamayimayi badusanze aho twari turagiye bahita barasinka n'ahantu hita mushakira twumva amasasi ruguru iyo twagashaka kadusanga barashe impunzi zari zihunze ziye ahantu bita kuri Kirumba none turava ngo kaduhunge tuje za Kirumba turagenda iyo twagashaka kuri Kirumba naho tutaramara ibyumweru bibiri naho turasa turaterwa barasira abantu banyagira inka
aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara
badutwikiye n'ibintu amahuzu barayatwiba n'ibintu byo mu nzu batwika n'imyaka ta kintu na kimwe twashikanye
rena ni Kirumba gende kuko naho hayibona ariko nyine kubera yibita konta akantu pi nkatwe twataramara hafa amezi atatu aradusenyeye ko turahonga manake turi mbabarezi aho ngaho
nari mfite nka 50 nene 50 zose ziragenda turahunga aho duhunga kuri Kirumba n'abaradutera kandi kandi badutera ni leta yari turahunga ngo duhunge ku Murambya niko kuza umugore arazimira yagize iminsi ine yarazibihe
ku miryango baza basanga kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikoro bahagije bafite ntibiboroheye gusa barabikora
no kurara ahangaha bose baryamye hano ku ntuze hasi cha kabiri n'ibiryo byonyine biragoye mu biryo umuntu atabashoboye nubwiye ugasubira ngo bisangire n'undi ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye
ntabwo bitworoheye nyine ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite kuko hari benshi baza badafite n'agahuzo ko kwambara nta bushobozi nyine bafite niyo mpamvu tubakira natwe si uko tuba dushoboye ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira
turapfundikanya nyine turaturya ibyo tubonye tugasangira basanze turi abantu 10 barenga baduhungiraho nta kumi twari kubigira
abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge ahi Bukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi 1000 imaze guhungira ahi Bukavu muri ubu buryo muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi ariko hari n'ababuraho kwerekeza bakagumaho mbere bigitangira byasaga naho byoroheje kuko bazaga ari bake ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa
iyo umuntu yakira amamenaje 10 bwaca kakira 20 bwaca kakira amamenaje 15 bageza abonanirwa ngo ngo yuko dutekereza kureba ahantu abantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabonane ubufasha bukwiriye bari hamwe. Kuva icyo gihe rero ruba ngo baraza bakakirwa kuri kanisa rya Susedi Sadi, aho niho tugerageza kubaheza ubufasha bw'ibanze, amazi yo koga, imiti yo kunywa ku barwaye, ibyo kurya udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro.
Yaba aba bavanywe mu byabo n'intambara ndetse n'imiryango yabakiriye, barasaba imiryango nterankunga kubagoboka, ariko kandi bagasaba ko leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara.
Bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri, biragoye nyine. Nuba abana baricaye, aje nta myambaro, ntibariga, baricaye barategereje.
Tukaba twotakira amahanga ngo badutabare, batugirire neza, turebe ko abantu bosubira bakagira umutekano, bamaganye iyo ntambara, bashobore kudukorera icyo bashobora cyose kugira ngo abantu batekane, tubone amahoro, abantu basubire bongere bubake.
Imirwano mu misozi miremire ya Minembwe imaze amezi arenga atandatu yongeye kubura. Muri ayo mezi abavanywe mu byabo bakomeza kwiyongera, ariko bahungira imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Abahunga bavuga ko baterwa n'inyeshyamba za Mayimayi hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Kongo. Imiryango iharanira inyungu zabo mu bwoko bw'abanyamurenge igatunga agatoki inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirengagiza itotezwa abo bakorerwa muri izo ntambara zayogoje ako karere. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Epfo.
Just a dream, baby, hold me tight. You said you'd never leave me, yeah.
Muri kamwe bandanya kumviza iradio Ijwi ya Amerika umunsi ni kwa gatanu, akaririmbo twateguriye kitwa Vazi kakaba kacuranzwe na The Ben.
Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Comme un ananje no ta head, baby. Baby, you so fine. Would you be my love forever? Oh yeah. With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me, baby. Oh, baby, oh, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Baby, baby, I promise to never break your heart. No more drama, no more trouble, I'll be better, yeah. So baby, do me dirt, do me dirt, do me dirt, baby, we no go home got it. Umananange no tahe, baby. Oh, vas-y, comme ça, c'est bon, j'adore.
Inshuti mwesemo mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukira ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu bw'ivyuma, hamwe na Mukbira yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye kuba mwakurikiranye amakuru yacu, turabifurije kandi amahoro n'umunsi mwiza.
Your hands on me, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, j'adore. Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, yeah. Oh, manananje no ta, yeah.